nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiyoneza nchuti na mwe bakunzi bakatiwe nzamba kateka kawe sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere turi kwigenekerezo rya 10 mu kakaro n'umwaka wa 2023 ayo twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu 10 badandaza igitoro cy'amagendo barahagaritswe kuva mu ntango zindwiheze mu ntara ya Makamba n'ihariya mu manuko bw'Urundi mu makomine atandukanye iyo ntara. Barasaba ko Floriane Irangabiye aronswe uburenganzira nk'ubw'abandi banyororo, ibyo bikaba bisabwa n'ishyirahamwe FDDH. Ni nyuma y'uko haheze amezi 10 umenyeshamakuru Floriane Irangabiye afungiwe mu ibohero rya Muyinga. Nayo makuru y'inkino avugwa kuri uyu wa mbere, ubukene bw'ibibuga bikirirwa ko umupira w'amaboko buratangwe kugira ingaruka mbi ku migwi ikina umupira w'amaboko. Umugwi wa basketball hamwe n'umugwi wa volleyball n'umugwi wa handball yose yahuriye ku kibuga cha Departement de Sport mu masaha amwe. Inkino za basketball zica zirasiba twari bateguriye murano makuru ni mu sangwe kaze kwa ruguca ku mayange. Reka duce dutandukira idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabaha ikaze murano makuru. Amakuru duhera mu nkuru ivugwa mu ntara ya Makamba mu gisata cy'imibano n'intwari bereye. Abadandaza b'igitoro cy'amagendo barenga 10 baramaze guhagarikwa kuva mu ntango z'indwiheze. Amakuru dukora mu gipolisi Makamba akavuga ko abadandaza igitoro cy'amagendo bahagaritswe mu makomine atandukanye y'intara ya Makamba kuva mu ntango z'indwi iheze mu ntumbero yo gutuza urudandazwa rw'amagendo. Eddie Claude Ninazo.
Muri komine ya Nyanzarake abadandaza indwi nibo bamaze guhagarikwa n'igipolisi mu mazone atandukanye. Muri abo indwi harimo umukenyezi azwi ku izina rya Karenzo Claudine yahagaritswe ku munsi wa 3 igendekezo rya 5 ku kwezi ku mutumba buheka zone Kazirabageni. Amaritiro arenga 300 akaba ariyo amaze gufatwa mu duce dutandukanye twa komine Nyanzarake. Amakuru dukura mu gipolisi Nyanzarake amenyesha ko uwo mukenyezi yafashwe kuko umugabo wiwe yaciye ahunga kandi azwi ko asanzwe akora urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro. Muri komine Kayogoro abadandaza b'igitoro bataramenyekana igitigiri naho nyene baramaze guhagarikwa nk'uko amakuru dukura ngaho abivuga. Muri bo harimwo abafatiwe muri zone Bigina iyo komine nyene. Muri komine Makamba ihagarikwa ryahereye ku bagendesha amapikipiki aho bane bafashwe bamaze indwi irenga mu gasho. Akavuga ko hari nabandi bagiye barafatwa mu duce dutandukanye bataramenyekana igitigiri. Bamwe mu bafashwe basigura ko hari abafatanywe igitoro mu ducupa twa Kinju, ariko bakavuga ko ivyo bafatanywe byari ivyo bakoresha, ariko ngo barisiguye mu gipolisi baranka kubumva. Abatari bake mu bafashwe amakuru dukura muri parke ya Makamba no mu gipolisi yemeza ko umwanya n'umwanya bazocirirwa imanza zikibiriraho. Tubamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe ukwezi guhera atagitoro kibonetse ku mastation yose yo mu ntara ya Makamba nico camagendo ngo bagikura mu gihugu kibanye ca Tanzania.
Eddie Claude Nazwe arakenuye mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho amezi 10 ararumanye umumenyesha makuru Floriane Irangabiye ari mu ibohero rya Muyinga. Ni mu gihe yagarutswe ku igenekezo rya 30 myandagaro umwaka w'2022 yagezwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kuvogera imbibi z'igihugu. Ubu akaba yaciriwe umunyororo wo gufungwa na sentare ya Mukaza imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'Amarundi. Kubwa Felicien iri imbere ajeje gufata cyo gutumatumana ko amakuru mwisha hamwe hanira agateka kabahanira agateka kazi na muntu bari mu ngorane ECDDH asaba ubuyobozi bukuru bw'ihohe rya muhinga kuronsa uburenganzira Florian Yangabiye nk'abandi banyorora cyane cyane ubwo kwivuza arongera agasaba ubutungane bw'Uburundi kurekura Florian Yangabiye kuko ataco ariko arazira ahubwo gusa umwuga wiwe n'ivyiyumviro vyiwe mutega amatwi Felicien Irimbere
uyu munsi mufasoni umumenyesha makuru Florian Irangabiye arakwije amezi cumi ari mu mvuto ibohero rikuru rya Muyinga aho yagirizwa ko yahungabanije umutekano w'igihugu. Florian Irangabiye yaratashe mu gihugu ciwe agiye kuraba umuryango wiwe ariko yarize gushika mu gihugu baba bamutaye muri yombi bamujana muri documentation bamugirira icegeranyo atanu mushingwa manza wiwe bari kumukibabaje ubutungane ku Burundi kamuciriye gihano bumucira umunyororo kisunze icyo cegeranyo atamatohoza yabo akwiye abagize kugira ngo babone icyagira koko. Umenyesha makuru Florian Irangabiye byahereye ngaho amaze gushikanwa mu ibohero rikuru rya Muyinga yabandanijwe aho hotegwa. Florian Irangabiye nta burenganzira aronka bwo kuja kwivuza kandi abirekuriwe n'amategeko. Uyu munsi bamujanye kure y'umuryango wiwe kure yabiwe aho badashobora no kumuraba. Rero ivyo ni ibintu byose cyerekana neza ko ubutungane bw'igihugu bufita ibibazo kugira ngo Florian Irangabiye aho hotegwe nk'uko ubutungane buhore uwabikoze yidegenze isubira byisho byerekana ni vya bindi z'uko umuntu atumva kumwe iz'igihugu n'abari ku butegetsi bakoreshe gushika ku butungane bakoreshe gushika ku bayoboye amabohero kugira ngo bahohotere aho bantu batumva ibintu kumwe. Kubera ivyo vyose rero turasaba na cane cane DGAP yuko baho uburenganzira Florian Irangabiye bwiwe na cane cane kwivuza yuko afatwa cyo kimwe n'abandi banyororo indana kareka guhohoterwa bakamwegereza aho asanzwe aburanya kugira akurikirane dosiye yiwe eka bakamwegereza n'abiwe kugira ngo bashobore kumuraba. Ikindi cya kabiri turasaba ubutungane bw'igihugu ko burekura Florian Irangabiye aho yiciye kandi ntari karaza bamurekure cyangwa aronke uburenganzira bwo kuburana Hide Games areke guhohoterwa ari mu ibohero kandi ariko asirusa
wakaba ari Felicien iri mbere aje yisata cyo kumenyesha makuru mu ishyirahamwe FDDH.
Inzamba
na kindi kiri nyuma y'iburabuzwa ry'abanyeshure bo mu makambi y'impunzi y'Abarundi ari mu gihugu cya Tanzania atari gushaka gutahukana Abarundi bahungiye mu ico gihugu ku nguvu bishikizwa na Leopolo Carangabo icegera cyo urongo ishirahamwe rihanira agateka k'impunzi ziri mu makambi CBDH Vicar abishikije inyuma yaho mu makambi ya Nyarugusuna nduta abanyeshure bakukira ikigo Save the Children bugari wa mashure imbere y'indwi zibiri ngo amashure arangize umwaka. Tega matwi Leopolo Carangabo.
Iyo nyingo ya Tanzania yo kuburabuza abana b'impunzi z'Abarundi ni nyingo twakiye nabi cyane kandi ntabwo ari ubwa mbere abana baburabuzwa agateka kabo gahungabanywa. Leta ya Tanzania ibikora kuva kera kugira ngo igerageze ikintu cyose cyotuma impunzi z'Abarundi zihungabana hanyuma zigafata ingingo yo gutaha kuko ibyo ntabwo bikorerwa abana gusa mbere na n'impunzi muri rusange z'Abarundi zaba ziri muri Tanzania zirahohoterwa cyane ariko ugasanga nta kindi kintu kinyegeje inyuma atari ukugerageza kugira ngo izo mpunzi zishobore gutahukanwa ku nguvu. Rero kugara ishure risanzwe rifashwa na Save the Children abana bakimwa ibibazo bakimwa amanota hanini ni ukugira ngo Tanzania ibandanye umugambi wayo wo kugerageza kwirukana impunzi z'Abarundi kuko yaramaze kwiyemeza ko atakindi gishoboka keretse impunzi z'Abarundi zishoboye gutaha. Urumva rero ni ibintu ikora izi ni ibintu ikora ku bushake kandi ibona ko iriko ihonyura amategeko ibone ko iriko igahonyanga amasezerano nyine n'ubwayo yisinyiye.
Uwo ahamya agateka kazi na muntu acaye cyane mu gisata cy'impunzi zo mu makambi asaba igisata cyawe nikirira impunzi n'amakungu kugira ico baterere kugira ngo igihugu cya Tanzania cyubahirize amategeko mpuzamakungu agenga impunzi cyateye ko igikumu nubunyene dutega matwi Leopold Sharangabo ni chengi achu urongo ye ishiramu ene rateka kimunzi ziwa mmakambi CBDH Vicar
nchini tuma tuwebge dustawa ubwambe na mbere ta Tanzania kugirageza ibishoboka byose kugira ngo yubahirize amategeko yasinye niba by'ukuri bona ko impunzi z'abantu zidakwiye kuba muri ico gihugu babivuge ku mugaragaro hanyuma hafatwe izindi ngingo kuri abo bantu babona ko bidashoboka ko bataha tusaba kandi hasere kubandanya ivuga ikagerageza kugira ngo izo mpunzi z'abarundi nazo nyene zifatwe nk'impunzi zifatwe nk'amategeko azigenda yubahirizwa n'icyo gihugu cya Tanzania gihora kikukiraho nyanga. Turasaba kandi rero n'amakungu nayo nyene kubana nakurikiranira hafi ibyo ntibikorashikira impunzi mbere banagerageze no gusaba leta ya Tanzania kugira ngo ihagarike iryo totezwa impunzi z'abarundi nazo zibandanye ziho mu myidegembyo uzona yo ushobora gutahatahe ariko atarinze gutahukanwa ku ngufu.
Amakuru twabateguriye kuri wa mbere tuyasozerere mu makuru y'inkino yaranze inundu twaraye dusozereye mu mupira w'amaguru Vitaloni yatahukanye igikombe citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza itsinze Flambo du Centre ku bitsindo bibiri ku busa. Nayo ikibazo cikene cy'ibihugu byakira inkino z'amaboko cyatanguye gufata iyindi ntumbero ejo imigwi ikina basketball, volleyball na handball yahuriye ku kibuga cha Departement de Sport ku masaha amwe. Izo nkino za basketball zishazira siba inkuru dushikizwa na Alexandre Niyungeko.
Duhere muri basketball aho inkino za playoffs zatanguye ku munsi wa gatandatu. Urunani rwatsinze Tigers amanota 78 kuri 68, Dinamo nayo yatsinze Remesha amanota 88 kuri 68. Inkino zo ku munsi w'Imana nazo zarasije zose kubera ikibuga cha Departement de Sport hahuriye imirwi ya volleyball, ya basketball hamwe n'imirwi ya handball. Umurwi w'u Burundi wa handball ukaba wari ufise urukino rwa kivandimwe hamwe n'umurwi w'u Rwanda mu ntumbero yo kwitegurira inkino z'igikombe zizobera muri Croatia mu kwezi k'umunani. U Burundi bukaba bwatsinze u Rwanda ibitsindo 42 kuri 37. Muri volleyball ihiganwa ku rwego rw'igihugu kuri uyu w'Imana niho ryarangira. Mu bahungu umurwi wa Rukinzo niwo watahukanye igikombe n'ibihumbi 500 by'amarundi utsinze ga Cosmos seti zitatu ku busa, ga Cosmos na yirunka ibihumbi 300. Mu bigeme naho igikombe cyatashe muri Muzinga yatsinze reza seti zitatu kuri zibiri, Muzinga ikironka agashimwe k'ibihumbi 300. Turangirize mu mupira w'amaguru aho ku munsi wa gatandatu Vitaro ariyo yatahukana igikombe citiriwe inkuru nziza itsinze Flambo du Centre bitsindo bibiri ku busa. Vitaro yari imaze imyaka itanu yose idakinye urukino rwa nyuma haba mu higanwa rikuru ry'igihugu Premier League cyangwa inkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, ikaba yaciye igitahukana igikombe imidari y'inzahabu hamwe n'imiliyoni 12 z'amarundi. Flambo du Centre nayo ironka imidari y'ifeza n'imiliyoni 10 z'amarundi.
Alexandre Niyungeko arakenuye nunga hanyine duce dusozerera amakuru twateguriye kuri uyu wa mbere. Shimire mwe mwese mwarimu yateze yompi. Bonfisi Niyungeko nayo ndayabashikiriza ndabifurize kugira umugoroba mwiza mu byanyu no mu banyu na gahwana.